muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza se, ni Thomas Kamiri ndugiye kubagezaho amakuru. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera mu kanya saa 2 y'ijoro. Amakuru: Uburundi bwaciye amashashi ya plastiki ariko guhindura ingiro ntibizoroha.
Urabona ni ibintu bimaze imyaka myinshi abenegihugu babikoresha bakabita aho babonye. Bisaba yuko abenegihugu bubanza kwigishwa bagahimirizwa rwose bimwe by'urutavana ko kugira habeho changement de mentalité, babe mu bya kera baze mu byubu.
Uyu ni umunyagihugu wo mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru kandi n'uburezi mu Burundi ku bana bahunguka nabirukanwe mu mashuri biratujyana mu ntara za Ruyigi na Kirundo. Nkuko narimaze kubibabwira, Uburundi bwaciye amashashi ya plastiki, itegeko rizatangira gukurikizwa nyuma y'amezi 18, ni ukuvuga nyuma y'umwaka n'amezi 6. Evariste Nzikobanya nka araduha ibindi bisobanuro.
Mungingo ya gatatu y'iryo tegeko aratomoye ko gukora, kwinjiza mu gihugu, ugushingura, ukudandaza no gukoresha utumwanya n'ibindi bibujijwe. Ingingo ya kane y'iryo tegeko ifise ishitegeko mushikiranganji ajejwe ibidukikije. Abicishije mu itegeko shikiranganji ategerezwa gushiraho urutonde rw'ibyo byose bikozwe mu bumwanya bukenewe gukoreshwa bidasanzwe mu Burundi. Ubwo nago guca rujyanishwa n'ibihe, ni nka bimwe mu bikoresho byo kwa muganga, ibikoreshwa haba mu mahinguriro no gutekera imiti, imiringoti itwara amazi, na bimwe mu bikoreshwa mu kubaka n'ibindi. Bamwe mu bakoresha utumwanya mu gisagara cya Bujumbura bakira neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu ihagarika burundu utumwanya mu gihugu cy'u Burundi. Uno munyabujumbura amaze igihe akoresha amasashe, ari mu bakiriye neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu.
Je bwa mbere na mbere nakiriye neza rwose ingingo yanye icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aragize ikintu ngira kamaro, ni kintu cyari kimaze imyaka n'iyindi kivugwa biguma kumunwa gusa, mugabo bidashirwa mu ngiro canke ntihagire itegeko ribibuza. Uyu munsi rero kumva nyine icubahiro umukuru w'igihugu asingiye itegeko, n'ukuri kwa Mungu Imana ishimwe, turanezerwe rwose. Ubumwanya bwari butugeza ahantu, ubumwanya bufise ingaruka mbi ku bidukikije, ubumwanya bufise ingaruka mbi ku sindimwa, eka ubumwanya n'ukuri kwa Mungu nubwo kugwanya. Ahubwo ngira ni ngaha vyari bisigaye.
Mu ngingo y'indwi naho iryo tegeko ryerekana ko ibisigazwa by'ibihinguwe mu tumwanya, amacupa n'uducupa duhinguwe mu tumwanya, matière plastique, byose bitegerezwa gusubizwa abadandaza. Abo nabo boheza bakabisubiza abene amahinguriro bakabihinguriramo ibindi bintu. Abanyagihugu begwa n'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kwigenekerezo rya 8 kuno kwezi k'8 bafise ico basaba leta. Uno avuga ivyokorwa imbere y'uko iryo tegeko rishigwa mu ngiro burundu.
Mugabo rero ikibazo gica kibaho ni kimwe, urabona nk'ubu jewe nguze ntifana yo mu cupa rya plastiki muri alimentation, none iryo cupa rya plastiki nzurishira he? Mpejeje kunywa nzurijyana gushika mu rugo iwanje, naho rezo kuba mu rugo iwanje ni kwa kundi ibintu bizokononekara. Ahubwo icyo twagomba gusaba leta, twagira dusabe leta yuko yoshiraho ahantu ubwo bucupa bwa plastike cyangwa ubwo bumwanya tuzoza turabuta mu kurindira yuko ayo mezi 18 ahera. Ikindi kintu cuba kigira kabiri, harakwiye ihimirizwa mu bene gihugu kugira babigishe. Urabona ni ibintu bimaze imyaka myinshi abenegihugu babikoresha bakabita aho babonye. Bisaba yuko abenegihugu bubanza kwigishwa bagahimirizwa rwose bimwe by'urutavana ko kugira habeho changement de mentalité, babe mu bya kera baze mu byubu.
Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu riranavuga ibisata bitegerezwa kubahiriza no gufata iya mbere kugira ubumwanya bikunde buranduranwe n'imizi mu Burundi. Hari gisata cya douane, igipolisi kijejwe ibidukikije, ubushikiranganji bw'ibidukikije, ubw'ubudandaji n'amahinguriro n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu. Iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza ryerekana ko abafise imigambi yo guhingura ibindi bitekezo nk'imifuko ataruta umwanya boshigikirwa. Amezi 18 ni ukuvuga umwaka n'igice, nice kiringo iryo tegeko ritanga kugira ntihabe hakivugwa utumwanya mu gihugu. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ayo makuru y'umunota umwe rero ako ka video nako mushobora kugasanga kuri Facebook y'ijwi rya Amerika VOA Radio yacu. Tujye mu ntara ya Ruyigi. Abanyeshuri bahunguka bava muri Tanzania bafite ikibazo cyo gukurikirana amasomo kubera atandukanye nayo bize muri Tanzania nyine. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana yaduteguriye inkuru.
Abenshi muri abo bana batahutse bava mu gihugu cya Tanzania bavuga ko ivyigwa bibagora ari cyane cyane ururimi rw'Igifaransa n'inyandiko y'Ikirundi. Kubera ubwo bumenyi bwabo buke biba ngombwa ko abo bana basubizwa inyuma kugira ngo bitaze bashobore gukurikirana ivyigwa ku rugero rw'abandi. Uko gusubizwa inyuma naho bibababaza birabashoboza kuja ku rugero rw'abandi, ariko abandi bakavuga ko byaca intege. Ku ishuri ryisumbuye rya Muriza komine Butaganzu intara ya Ruyigi, ijwi rya Amerika ryarayaze na bamwe muri abo bana bahungutse bava muri guca Tanzania baravuga ingorane bahura nazo.
Hari ivyigwa bimwe vyaza biratugora ugasanga badusubije n'inyuma, tubanje kurindira nk'umwaka ariko tukamenyera buke tukabandanye. Ivyigwa vy'Igifaransa navyo nyene vyaza biratugora. Natwe ibintu byagiye birangora n'ivyigwa vy'Igifaransa kuko Tanzania nta vy'Igifaransa vyinshi byariyo. Na sese teknoloji ni Gifaransa cyane cyane. Batavye twari twaramenyereye badusubije n'inyuma nyene turasubiramo. Ubu ni mitende turaja turagerageza turiko turamenyera buke buke.
Igifaransa nacyo kigora cyane. Ibindi nyine gusa twagiye turashobora bike bike nyine dushoboye.
Twaragize ibibazo kubera ko tuvuye mu nkambi twaje dusariye tutaratangura ama examen dusanga ino no sisteme ibariko barigiramo ama examen ararembye. Bica bituma tumara igice cyose muhira cya kabiri nacyo twakoze ko nta resulta ya examen twadufise tutangura n'igice cya gatatu. Ibijyanye no kwandika byarangoye kubera ko nkiva hariya ibintu byo kwandika ibiharuro n'imperekeranya byarangora.
Je narababaye gusa bambwiye ngo subire inyuma, narababaye gusa kubera nanjye sanzwe nkunda ishuri nta ntege byamvunye. Narasubiye ndabandanya uwo mwaka basubitse inyuma ndiga ndabandanya ndaja ku rugero rw'abandi.
Jean Claude Hajayandi umugenzuzi w'indero muri komine ya Butaganzwa aremeza ko ico kibazo gishikirizwa n'abigisha.
Iyo turiko turakurikirana abigisha kiganiro tugiranira iyo duhejeje kugira visite do class, kenshi baratubwira bati twebwe duhura n'abanyeshuri bafise inivo zitandukanye cyane haba mu mvugo canke muri mu nyandiko. Kuko baratubwira bati na cyane cyane turafise ingorane y'abanyeshuri bavuye muri Tanzania, ikirundi n'igifaransa kirabagora cyane. Turavye systeme dukoreramo muri Tanzania kenshi usanga ari systeme y'abongereza bagomba kwiga mu cyongereza, mugabo natwe nyo tukaba turi muri systeme y'abafaransa. Igifaransa rero na cyane cyane ko ari rwo rurimi abigisha bigishamo hamwe n'ikirundi, ivyo bintu rero ngo birabagora cyane bigatuma abigisha nabo bagira ingorane.
Naho ku myidogo yabamwe muri abo banyeshuri bahungutse bava muri Tanzania aho babazwa no gusubizwa inyuma, Jean Claude Hajandagira ati
mu bisanzwe umunyeshuri kumusubiza inyuma mu gihe atarayobewe n'ivyari vyiza, mugabo kandi kurekura umunyeshuri ngo yimuke ataho ariko arashika kubera ubumenyi buke. Numva mbere tuvuze kubasubiza inyuma umengo umunyeshuri yohava yumva umengo baramuhohoteye, ahubwo koba ukubasubiriramwo kugira ngo baje kugera rumwe n'abandi babone kwimuka bavuga bati turafise icyo twimukanye turavye nabo tujanye. Ku ucavuga ngo tubareke babandanye kandi hari ibintu bibagora inyandiko canke mu mvugo, numva navyo nyine bitoba vyiza.
Uwo mugenzi w'indero muri komine ya Butaganzwa arafise ico asaba leta n'abayifasha kubijanye nabo bana.
Turavuga duti nk'abagenduzi b'amashure harakwiye impinduka, abanyeshuri bava muri Tanzania bakaronka inyigisho zihuta kugira ngo barabe ingene bobagirira ku nivo umwe wese uku nivo, ariko arabo mu wa mbere bakaraba ukuntu bobashirira ko utuntu nk'ubu muri vacance canke mu wa kabiri bivanye n'inivo, murabona ko indimi zigishwa ku nivo haba mu wa mbere mu wa kabiri bagenda bariga ibintu bitandukanye kano kubandanya
abo banyeshuri bahungu kava muri uca Tanzania uretse ko basubizwe inyuma hari n'igihe bataha umwaka w'ishuri ugeze hagati bikaba ngombwa ko bicara bakarindira umwaka ugahera imuriza muri komine ya Butaganzwe intara ya Ruyigi mu seruko bw'u Burundi Fidel na Twansaba Imana kubwije rya Amerika
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba. Kwanyaburunga
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu ntara ya Kirundo. Abana barenga 2,500 bahungutse cyangwa birukanwe bagiye kwigishwa indimi z'Ikirundi n'Igifaransa mu rwego rwo kubategura neza kugira ngo bazatangire umwaka w'ishuri utaha bafite rero uburyo buhagije bwo gukurikira amasomo. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Abarimu batanguye gukarihirizwa ubwenge mu buhinga bwo kwigisha abana bahunguka canke birukanwa kuri uyu wa mbere bagera ku 48 batowe mu makomine 4 yakiriye benshi gusumba ayandi. Ayo makomine ni Busoni, Bugabira, Vumbi na Bwambarangwe. Nestori Musafiri, umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo, avuga ko bazoshimikira cyane ku ndimi zikoreshwa mu gutanga ibyigwa.
Kubera twigisha cyane cyane mu rurimi rw'Igifaransa naho n'izindi mizigwa, abana rero bagaca bagira ikibazo cyo gukurikirana ibyigwa nk'abandi. Mbere abandi baranagira ingorane mu cyigwa cy'Ikirundi kuko bataba bakizi neza, benshi batabakuriye mu Burundi. Izi nyigisho rero zigomba guhugura abarimu bazoza barakurikirana abo bana, na cyane cyane baza guhava bahugurwa mu iki kijyanye n'ururimi rw'Igifaransa n'Ikirundi n'Icyongereza bamwe bamwe. Ngarutse inyuma umengo igiharuro nyezina c'abana bashoboye gutorwa mu biharuro vy'amazindwi biri ko biregeranywa n'abana bashika 2,769 bo batowe mwabo bana birukanywe abahungutse n'abana b'abadeplase ntibibagiwe.
Abo barimu bariko bakarihizwa ubwenge n'abahinga b'ishyirahamwe 87 Burundi kitaho kazoza kugwaruka. Benedigito Muhimuzi arongoye iryo shyirahamwe avuga ko abana mwe nabo bakenera abigisha babitaho gusumba iyo bari mu vyigwa.
Ibitigiri biguma biriko biraduga vy'abana bahunguka n'abana basanzwe bari mu gihugu mugabo batari wabo, bivuye ku mvo nyinshi ari ngo zijanye n'inzara canke zijanye n'ibintu bidukikije nka nk'ibiza byinshi. Abo bana n'abana usanga bazikuri kubera ingorane ziba zibariko badakurikira neza mu ishuri. Birakenewe rero ko abigisha aboneka abigisha bofashwa kugira ngo bafashe abo bana
kuba batavuga neza indimi zikoreshwa n'abasangwa. Biratuma kandi abo bana bahunguka bakumigwa. Muhimuzi:
ikintu nyamukuru usanga bakenye ni indimi, kwandika Ikirundi, kwandika Igifaransa, mbere washaka no kukivuga. Umwana agiye hanze usanga agarutse afise ukuntu avuga, hamico rero gituma no mu bandi bana bamutunga agatoke. Tukifuza rero ko twoha ubumenyi abigisha bo mu mashuri shingiro cyane cyane imyaka ya mbere kugira ngo bafashe aba bana gusoma no kwandika, bafashe no kuvuga Ikirundi.
Abajejwe intwaro bavuga ko bizeye byinshi kuri izo nyigisho z'indimi zikunze kubera intambamyi abana bahunguka canke birukanwa. Reme Bigira Umusase ni umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imico kama n'imibano.
Nk'uko mbizi ku 2015 harahunze abenegihugu ngaha mu ntara yacu ya Kirundo batari bake, bahungira mu bihugu byo hanze, u Rwanda, Tanzania, mbere hari n'abo twasanze bari bahungiye mu bihugu bya Kenya na Congo. Rero sagasesishwa rumuri abo bana barahari, tukaba rero twizera yuko ibyo bikorwa bitanguye no munsi bizofasha cyane cyane abo banyeshure bahungutse kugira ngo baje ku rugero rumwe nabandi bana basigaye mu gihugu
bitegekanijwe ko abo bigisha bazomara iminsi ine bategurwa bazotangura kwigisha abo bana imbere yuko uburuhuko burangira mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro murisanga mukanya kashize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagarutse ku bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo aho abanyapolitiki 20 bamaze kumenyekana ko bashaka kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu amatora yarashigaje amezi ane kugira ngo abe yasubitswe inshuro nyinshi none rero intambamye zishobora kubonekamo ni izihe Frederic Nkundikije yaganiriye na Emmanuel Sekiyoba na Salomon Baravuga bombi n'abanyekongo bakurikiranira hafi politiki y'igihugu cyabo baravuga aratangira avuga uko yakiriye inkuru ko Perezida Joseph Kabila ataziyamamaza
kuri twebwe kuvuga ngo Perezida Kabila yavuze yuko atari biyamamaze kiriya ntabwo ari cyo gisubizo kibazo cy'abakongomani yego benshi baravuga ngo ikibazo ni amatora ariko twebwe kuva kera twavuze yuko nta matora mazima ashobora kubaho ubutegetsi bwa Kabila bukiriho ugomba kuvaho hakabaho guverinoma y'inzibacyuho itarimo bari abantu bafite uruhare rukomeye mu kuba baratsindije amatora kandi bakaba barapfubije itegeko nshinga kuva mu 2011
uri kuvuga ko hoba leta yifata kibanza
rwose turabivuga yuko nicyo bita mu Kinyarwanda guverinoma y'inzibacyuho ni ukuvuga ko buriya butegetsi ari Kabila n'abariya bita ngo ntabwo bavuga rumwe nawe kandi bose usanga ari kimwe bariya bose bagomba kuvaho hakajyaho guverinoma y'inzibacyuho akaba ariyo itegura amatora igakora ibarura ry'abaturage bose igakora ibarura ry'impunzi igakora ibarura ry'abantu bo muri diaspora bose amatora muri Kongo akaba ari amatora ya bose atari amatora yo guheza abantu kuko biya bintu twasanze yuko harimo ubujura bukomeye cyane harimo ububandi kuba abantu bagenda bagaheza abaturage bagaheza abantu benshi cyane bo muri diaspora kandi abo bantu nabo ari abenegihugu barwanira imibereho myiza y'abaturage muri Kongo kuri twe rero buriya Kabila yaba ariho yaba atariho ntacyo bihinduye kuko guverinoma nyakuri ni guverinoma ishobora gutegura amatora kandi guverinoma n'inzibacyuho igomba kuba irimo abantu bose
Dr. Salomon ntubona ko gutunganya leta ifata kibanza byogorana kurusha gutunganya leta ivuye amatora
ntabwo bigoranye biroroshye cyane kuko nuko ubushake butabayeho kuva kera ibyo twabiharaniye kuva mu 2011 uko umutwe utavuganwa n'ubutegetsi witwa M23 bavugaga bati tureba tugasanga Kabila yibye amatora Kabila yamaze kuviola itegeko nshinga kuko icyo gihe banze gukoresha amatora ya Sena banga gukoresha amatora muri za province ni ukuvuga ngo inzego z'ubutegetsi zatangiye kuba zidafite ifatizo kuva mu 2011 noneho biza gukomeza
Dr. Salomon Reka Emmanuel Sekiyoba agira icyo avuze turi ko tuvuga cyane cyane ku matora yo muri Kongo amakuru yatangajwe ejo bundi ko perezida atazo kwitoza benshi barafite amakenga ko iyo atari iyo nyinshi nk'uko umushyantahe Dr. Salomon baravuga ariko aravuga umushyantahe Emmanuel Sekiyoba mwebwe ayo makuru mwayakiriye gute murabona ko intambamye ziravuye mu nzira amatora niyaba eka Kabila atarimo ibibazo byose bizaba bitowe mute
wakoze cyane bwana Frederic kugira ngo tuganire ku munsi ibira amatora muri Kongo igihugu cyacu ni byiza kureba ko Perezida Kabila yemeye duho umuntu uzamusimbura ariko rero akazi karacyariho kenshi cyane kuko amatora afata ibintu bibiri arega uzatorwa n'abazamutora ubu ngubu nyakubahwa perezida ubwo yavuze ngo Emmanuel Shadari n'uzamusimbura abaturage bo muri Congo bose bakubise amashi bavuga ngo noneho mu mutima wa perezida umuco kuba mwiza kuko yemeye kugira ngo azareke espace politique demokrasi itangire.
Docteur Salomon baravuga hari abantu benshi bavuga ko abanyapolitike kenshi badafise abantu babashigikiye basaba ko haba nka leta aciye mu biganiro canke izo leta nyene zifata kibanza aho niho namwe mwaba muhagaze.
Ibyo ngibyo ndakeka n'abantu yene babagira ngo bashakire inkingi kuzimu nk'uko bavuga mu Kinyarwanda. Ushaka ko abantu bakora ibintu neza ntabwo bisobanura yuko babuze abashyigikiye mu gihugu. None se niba ari ukuvuga ko abantu babuze abashyigikiye mu gihugu, mu by'ukuri abantu bamaze gupfa kugeza bigaragambye bavuga yuko badashaka buriya butegetsi ko bugomba kuvaho. Ubwo butegetsi bushyigikiwe nande? Bushyigikiwe n'abaturage baba bari kwigaragambya bavuga ko batabushaka. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, kuri twebwe aho duhagarariye turashaka kurangiza ibibazo burundu kandi tugashaka gutanga ibisubizo burundu Kongo ikava mu muriro utazima ihoramo kuva igihugu cyabona ubwigenge. Kuva Kongo yagira ubwigenge ntabwo twavuga yuko kiriya gihugu cyagize amahoro. Ushobora kureba mu gasanga ingabo z'umuryango w'abibumbye abo bita ba casque bleu baba muri Kongo burya kuva mu gihugu cyabona ubwigenge. Kandi ntabwo twavuga yuko abo bantu bagiyeho ko hagiyeho guverinoma y'inzibacyuho igaragara ya yindi yagiyeho mu 2023 bikamara imyaka itatu ari nabwo habonetse mu matora. None se ko hatariho hagiyeho ngo n'izindi ngo z'inzibacyuho ariko twe ntabwo tuvuga ko ari inzibacyuho, tuvuga ko ari guverinoma za Kabila yagiye yatoragura abantu ashatse yamaze kubaha amafaranga. Abo bose ko nta na rimwe bigeze bakoresha amatora, ko batigeze barura abaturage mu by'ukuri, burya ibarura muri Kongo ryabaye mu by'ukuri ryabaye kabiri gusa. Ndonga aho ngaho murumva yuko hari ibibazo byinshi cyane mu by'ukuri. Kuri jye ndavuga kandi ndavuga mu izina ry'ishyaka mpagarariye Alliance pour le salut du peuple, nkavuga mu izina ryawo no muri diaspora benshi tuganira, nta matora ashobora kubaho nyakuri yubashye mu gihe batabaruye abaturage, mu gihe badahaye buri wese uburenganzira bwo kugira ngo agende yiyamamaze atsindwe agaragaze ko adashyigikiwe ariko babikoze.
Amakuru ariko aratangazwa ko amatora azoba ku igenekezo rya 2023 ry'ukwezi kwa 12 ntimuyemera.
Nta matora nyakuri arimo hariya bwana Frederic nkunikije twumvikane. Ngiye gutanga ikigaragaza ko hariya atari amatora nyakuri. Icya mbere, Kabila yemeye ko amatora agomba kuba habayeho ibintu bingana bite, bafashe ibihano bingana gute mu miryango mpuzamahanga bavuga bati mwebwe runaka ntabwo tuzongera kwemera ko mufata indege ngo muze gutembera kwidegenge mu bihugu byacu kubera ko muhora mwica, muhora mutoteza abaturage, muhora mwiba, muzi mwasomye za pana papers, mwabonye amafaranga bariya abantu b'igihugu angana yagomba kubaka igihugu cya Congo. Ariko kugeza muri Congo turacyabo nk'abantu bo mu na mbere y'abazungu bataraza kudukoloniza abantu babagaho neza kurusha uko tubayeho muri
Congo. Reka tubanze duhe ijambo Professeur Emmanuel Sekiyoba. Umusha ntahe Salomon baravuga avuze ko atamatora zoba yo atazobara amatora, mwebwe murabona ko ayo matora ashobora kuba mu gihe umutekano wobandanya usasagaye muri Congo.
Uwakoze cyane bwana Frederic, nkeka ibyo mugenzi avuze bisa n'ukuri kuko nanje nubwo navuze nti Kabila yemeye kuduha uzamusimbura, ugize kureba ibyo ibikorwa bya guverinoma y'ubungubu muri Congo hari ibituma abantu bagira batagira impungenge kwa nta utekereza ko amatora kwezi azabaho. Ariko rero mu yindi mpande inafa twihangane turebe uko twuvanamo akantu mu kureba ko perezida yavuze ngo reka mbahuza abazamusimbura. Igituma nanje nja mu direksiyo mugenzi wanje avuze ni uko mureba hari ibintu byinshi kabisa bisa n'ibitari byatungana kugira ngo amatora azabe. Mu cyumweru gishize ubwo perezida nyakubahwa Kabila yaduhaye Emmanuel Shadari twagize ngo mbese impungenge ziraza. Ariko ubu ngubu urebye mu bantu bazatorwa ukareba Shadari icyo yanditsweho yanditswe muri independent ntabwo afite chama chama ntabwo ave mu chama cha president no bikaba duha impungenge ntabwo tuzi niba ari ukuri ngo Shadari yavuye muri FCC nangwa ngo Shadari ari independent noneho niba ari independent kugeza ubu ngubu Kabila ntoya yaduha uza musimbura icyo ni kibazo.
Ego me itubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Deo mwiriwe neza.
Mahoro ndabakumbuje nanjye ngozi
witwa nde izina gikirundi
witwa Rakije Deo.
Ego me duga kwijambo ikibazo cyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku matora yo mu gihugu cya Congo iharanira demokarasi ya matora zo ba mu kwezi kwa 12 nkuko byatangajwe.
Niko nubishima cyane kuko hawa bumvikano ibyo bintu by'amatora bikagenda mu mucyo ariko nkuko nanjye namwe rwose za muntu bisize neza ko bishobora kugenda neza cyane kubera namwe murabona ibintu bya Afurika biragoye hano mu mbari zo mutumire ati noneho ko ndivu kabira iyo baharemeye nuko atatu kwitoza nta yindi nkurikizi yoba inyuma y'icyo bintu.
Murakoze Deo, ikibazo mubajije ni ikibazo reka abashinzwe n'abagerageza kucishura niba kuba yaratangaje kutazo kwitoza izindi nkurikizi n'izihe duga ku ijambo mushya ntahe Salomon baravuga
kuba Kabila aravuze yuko atazitoza inkurikizi ziriho tugerageze kubireya mu bikorwa yakoze mbere yuko abivuga yarabanje aragenda afata abantu babicanye kabombo baruharwa bose tuzi mu gihugu mu rwego rwa gisirikare abazamura mu ntera. Muri abo ngabo turabona nka umugabo witwa Akili Muhindo yaragiye amugera komanda wa rege militaire muri kariya karere ka Bukavu. Ni ukuvuga ko yashatse gushyira abantu be babandi bazi kwica babandi bakabuhariwe batagira umutima w'abantu mu karere abantu akeka yuko bashobora kumurwanya bakahaguruka bakavuga bati niba amatora atagenze neza tugiye guhaguruka ubutegetsi tuburwanye. Icyo ni icya mbere. Yaragiye azamura mu ntera abantu tuzi bandi muri urwo rwego nabo babagizi ba nabi bafite n'ibihano mpuzamahanga bahawe n'umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'umujyi w'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abo bose yabazamuye mu ntera kandi azi neza yuko abo bantu ari gushyira mu myanya nta gihugu cy'amahanga gikorana kuko gishobora kwemera gukorana n'abo bantu kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere mu mishyikirano mpuzamahanga tugirana n'abo bantu mu butwererane. Ibikurikiyeho rero uburyo tugomba kubibona twitegure yuko Kabila azateza intambara muri kariya karere uko ibyo yakoze yabiteguye nk'umuntu uri kwitegura kurwana.
Professor Sekiyoba, namwe murabona ko Kabila ngo yoba ari kugira ivyo kugira ngo ategure intambara nk'uko abivuze Salomon baravuga?
Nkeka ko Salomon ibyo avuze bifite agaciro cyane kubera iki kisirikare kubwire nanjye. Urebye Kabila kuvaniye bamusabye ngo ahagarare imbere ya y'umuryango wa Congo ababyenga ngo ntabwo azi azagaruka ku matora nta rimwe numvishe abivuga ntagiye numvise nyakubahwa perezida avuga ngo ubu ngubu njewe mu myaka iraza ntazagaruka ku matora none umwishakire uzansimbura ntana nabyumva. Ahubwo icyadutangaje ni ukubona ko yavanye yaduhaye Emmanuel Shadari umusore tuzi kuko yakuriye muri Rucuruhu ahubwo niyo yagiye ku mashuri turamuzi cyane noneho ibikorwa byo yakoze uko Salomo bivuze ibyo byo ntombizi nta information nyinshi mbifiteho niba ari ukuri noneho icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye kuko nta gihugu na kimwe kizemera gukorana n'umuperezida nk'uwo ufite amaraso mu maboko.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda byari Frederic Nkundikije waganiraga rero n'abanyekongo babiri Emmanuel Sekiyoba na Salomon baravuga ku matora yo muri Congo azaba mu kwezi kwa 12. President Joseph Kabila we yavuze ko ndako yatangaje ko abinyujije ku muvugizi we ko ataziyamamaza ariko nk'uko Sekiyoba yabivugaga ati giye kugiti cyane ntabwo negeze numvubwe abyivugira iki kigano muri sanga mushobora kugisanga ku buga rwacu rwa internet wazitatu akadomo radio yacu vewa akadomo com mu gice cya muri sanga. Maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika murakarama.